Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Jean-Marie Ndabashinze.
Mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho umwe wese aherereye radio Inzamba agateka kawe turi ku munsi wa mbere y'igenekezo rya 19 ruheshe mwa 2023 kaze murano makuru aza kubagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Umupolisi wo muri komisari ya Nyanza Lac yaragandaguye bagenzi biwe babiri hari mu gitondo cyo kuwimana wejo akaba yamaze guhagarikwa, ariko rero ngo yoba yabarashe biturutse ku isanganya. Abantu baba ibihumbi bibiri nibo bagandaguwe muri iyi myaka itatu. Evariste Ndayishimiye ari ku butegetsi, abarenga 130 baranyurujwe n'abandi baborejwe igufa. Ibyo bikaba biri matohoza ya rigiteka muraza kubikurikira. Burundi umaze gutsinda inkino zose zabuhuje na Tanzania na Sudani yepfo na Eritrea, aho ni mu rukino rwa basketball bukaba busigaje guhura n'igihugu cy'u Rwanda mu rukino rurindiranywe igishika cinshi. Mu gusozera ano makuru turaza kubibabwira nk'uko twama tubibashikiriza ku minsi yose ya mbere. Ndasubiye kwa ikadi
Inzamba.
Ndasubiye kuramutsa ndabaha n'ikaze. Abapolisi babiri baraye bitavye Imana bagandaguwe n'umwe mu bo basanzwe bakorana mu gitondo cejo ku munsi w'Imana ya 18 ruheshi uno mwaka hariya muri komisari ya Nyanza Lac ni mu ntara ya Makamba. Amakuru dukura muri iyo ntara kamenyesha ko umupolisi yagandaguye bagenziwe yarasanzwe ariko arimenyereza muri iyo komisariya, abibonye bakaremeza yuko yoba yabiko je kubera ugusamara umupolisi adayashitse mu minwe inyamira mabi kugira ngo akogwe ko amatohoza ale majeste barenga.
Nkuko amakuru dukura muri komisariya y'igipolisi Nyanza Lac bivuga, abo bagandaguwe mu gitondo cyo kuri uw'Imana ni Gordien Ntunzwe n'Imana Vianney Minani, bakaba bagandaguwe n'uwitwa Simplice Niyomukiza asanzwe ari mu bikorwa byo kwimenyereza akazi k'igipolisi cya kimwe n'abagenzi biwe. Igaraswa ryabo rikaba ryaturutse ku gusamara k'uwo mupolisi kuko ngo yari aje avuye kugashoka komisariya y'igipolisi Nyanza Lac ayeje gusaba uwo bari kumwe kugasho kubandanya acunga abanyororo. Yamusabye ko yomukorera kuko yumva atameze neza. Ashitse aho baryama niko mu gihe yagomba kubika inkoho yaca barasa. Wakoze iryo bara yaciye ahagarikwa acadugana mu gashoka parike ya Makamba, aho uno munsi ariko arabarizwa akoregwa ko n'amatohoza. Abitabye Imana nabo Gordien Ntunzwe n'Imana na Vianney Minani, iziga byabo byaciye bitwagwa mu rukiro rw'ibitaro bikuru bya Nyanza Lac.
Ale majeste barenga urakoze mu gisaza cha gateka kazi na muntu cyane cyane mu gateka k'abakenyezi. Itariki ya 19 ruheshi yagenewe kugwanya amabi afatiye ku gitsina akogwa mu bihe by'intureka ku isi. Mu Burundi ayo mabi ngo yarakozwe kandi cyane gose, bivugwa na Marie Louise Baricako arongoye umuhari inamahoro. Marie Louise Baricako akaba yiyamiriza kudahana abayakoze. Ivyo navyo kuri we ngo bigatuma uwabikorewe ubuntu bwiwe w'umuvako. Marie Louise Baricako akaba hamagarira leta na cyane cyane umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye guhagurukira ayo mabi. Marie Louise Baricako:
Ibihe bigoye igihugu cacu caciyemwo kuva muri ndamukiza mu mwaka w'2015 byarerekanye urupimo rutari rwigere ruboneka na rimwe mu Burundi kuvyerekeye itosekazwa by'akaranga n'indero mu gihugu cacu. Twibutse za ndirimbo imbonera kure zaririmba ku mugaragaro ziri kumwe mbere n'indongozi z'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD bagira ngo terinda bakeba babyara imbonera kure. Eka n'amakuru twumvanye abigeme n'abakenyezi bakorewe mabi ku bwinshi nka ca gihe c'itariki ya 11 na 12 y'ukwezi kw'12 mwaka w'2015 hari abasore bategekwa n'abajejwe umutekano canke imbonerakure ngo bakorera mabi ba nyina canke bashiki babo imbere y'abantu ivyo byose nta muntu numwe bitakomerekeje cane cane umuntu wese acizera ku Burundi uzosubira kuba cagihugu ciza catureze kikaduhizina ico caha isambura ugikora n'ugikorerwa ikibabaje ni kujya kudahana nako kabi kose bijana ibintu byose bikogwa abategetsi bakabibona abashobora kubihasha bakabibona ariko bakigira nk'uko menga ntibabibona kandi ko kudahana bituma ivyo bikomere abo bantu baba barakomerekejwe bibana babaza gusumba nitworeka no kwibutsa ko ayo mabi patiye kugitsina azibira inzira y'intererano by'abakenyezi mu buzima bw'igihugu haba mu bubano haba mu vya politike haba mu by'ubutunzi n'ibindi byinshi birakenewe cyane rero ko abategetsi bo hejuru na cyane cyane mbere umukuru w'igihugu bubahuka bakiyamiriza ayo mabi afatiye ku gitsina bagafata ingingo zo guhana no guhasha burundu ayo mabi mu gihugu cy'u Burundi bakanashiraho inzego zijejwe gukingira no gutabara no gufasha no gusubiza mu buzima abakoregwa ako kabi kabishe gatesha umuntu igihugu cyose eka mbere n'isi yose.
Tubandanye ano makuru twabateguriye muyerekeye imyaka itatu irangiye Evariste Ndayishimiye ari ku butegetsi mu gisagara ca Gatagazi na muntu abantu barenga 1,800 ngo barishwe muri iyo myaka itatu abarenga 130 baranyurujwe naye abarenga 200 barahohoterwa baborezwe igufa ivyo biri mu cegeranyo cy'umuhari uharanira agataka kazi na muntu iteka yo mabi ahanini ngo akogwa n'ugwaruka rw'imbonerakure bifadikanije na bamwe mu nzego z'umutekano n'iperereza anshere niko yagize arongoye umuhari iteka asaba umukuru w'igihugu gushiramwo ingufu kugira ngo agwanye ukudahana anshere niko yagize
ese mbere ngaruke no kuvyori iteka ya Mike irakwikana ku munsi ku munsi navyo uri kuraraba biharuro dufise birerekana ko agisigiko wa kinini afisigiko wa kinini nyabuko biharu biduga ku munsi ku munsi biranateye nubwo aho no vuga mu bibazo riteka ikoramwo bifise ariko turaraba abantu bicwa ahantu vuga yuko abamaze kwicwa muri imyaka 3 n'igihundi n'amajana 86 abona buri giteka yashoboye no vuga gutohoza hanyuma tukabazwa n'ukuntu haguma hatorwa ibiziga hirya no hino bwa abajeje kugira amatohoza yabitohoza kugira bamenye igitumye abo bantu bishwe n'abari iki nacyo turabona yuko bimwe byo kunyuruza abantu bikihari bikibonekeje kuko muri iyo myaka 3 kitamu y'igiteka ryashoboye gutohoza ku bantu 138 banyuruje abagirigi za fura mbi naho nyene bigakiboneke turazi hari udufise n'ukuntu usanga tudashobora kwegeranya ibiri kuko birabera mu gihugu cyose abagiriza furambi n'ikitekashe gutohoza kwa shika 375 hari naho hotigwa ku mubiri amwe mwe twita torture n'ikitekashe gutohoza ku bantu 201 hama ikindi gitangaje ni uko tuguma tubona abantu bahagari ku bidaciye amategeko bugingo leta ihari iguma ivuga yuko atawopfu hari amakosa abantu adakwiye gufungirwa mu ntumbero yuko ubusho nuvuga tajamwo umurengera nk'uko biruye mugabo uri kuraraba igitigiri iteka sho gutoza ko 1,965 murumva ko ari igitigiri kinini cyane muri iteka tuko turaba nk'abantu bicwa n'igituma bicwa uri kuraraba hanini urabona yuko hariho ni inkurikizi z'iyi myaka y'imbere aho ukudahana ariko baranze icyo kiringo cy'imbere yiwe bice bivuga yuko aho umuntu yica umuntu ntiyagenda kimabazwa ubu rero kame ngo wish umuntu yishaka yabo cyangwa yishe igikoko cyose cyo cyose urero kuraraba nuko leta yiwe yoshiramo ingufu kugira ngo igwanye kudahana nico riteki una yuko cyake uko
muri politike naho ni intwari bereye ibikorwa by'imigambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi CNDD-FDD ntivyigeze bigaragara muri ico gihe Evariste Ndayishimiye amaze ku butegetsi ivyo navyo vyerekana ko inzira ya demokrasi mu Burundi ikiri kure nk'ukwezi numwe wezo wa Frederic bavuga inyumvira arongoye urunani Sefora Arusha ngo biragoye ko igihugu gishika ku iterambere mu gihe umukuru w'igihugu yegereza abo mu muryango wiwe gusa n'abakunzi biwe mu kurongora igihugu. Frederic bambuga inyumvira
itunganyo rya politike y'igihugu ngo gishire ku nzira ya demokarasi urabona ko byikuri bikiri kure nk'ukwezi kubera iki kubera ko imigambwe mu byukuri ntayo n'uwo mugambwe se NDDFDD ntawo nuko gusa bitwaje inkoho n'amapete nta mugambwe uhari nta mugambwe uhari kuko umugambwe uricara ukagira ibyiyumviro by'igihugu ukerekana ibyo kizotera imbere se umugambwe uzawe urya uvuga uti utazoba turi kumwe tuzomwica tuzomukuramwo niyo politike yabo hanyuma ingoranire zaciye ziba nuko uko gutunga gatoke kandi agashika no ku bintu biboneka yagakura n'uyu mushikiranganje wa mbere mbere akanamupfunga hanyuma uyu munsi akaba ari ikibazo cy'amafaranga ariko araragerageza gukura muri abo bantu bivye cyane kugira ngo bayazane hanyuma amafaranga haze mashasha agerageza gukwiragizwa mu gihugu abanyagihugu baronka amafaranga ibyo ni ibintu byiza mugabo urumva uyu munsi twe tubona ko ingorane zihari nuko imbere yiwe hari umusozi w'abantu wa systeme yubatswe imyaka 15 uyu munsi mu myaka 3 kugira ngo yisiture byo mugora kandi nabo bantu barakomejwe batacu bari bamaze barakomezwa ronka mahera bararonka ubukuru uyu munsi kugira ngo abanyiganyize ibyoroshe ikindi ahubwo turi buvuge mbona kitagenda neza nuko mu kubikora akurikiza bwa buryo nyine n'abandi bakoze nuko uvuga zana abakunzi biwe ahereye ku mupfasoni wiwe kubana biwe nuko uvuga abagenzi biwe abo bagendanye injamubiri ziwe nkuko nubundi yari yabikoze nuko nubundi ariko arabikora novuga nti arimo ararondera systeme yiwe ikora nk'iyari isanzwe ihari ya CNDD-FDD mugabo igizwe n'abantu biwe jewo ko niko ndabibona nkibaza nti ariyo nzira afashe ntacyo zodeshukana
oya ho dare cege cyacu umukuru w'igihugu w'u Burundi ahanura Evariste Ndayishimiye kwisunga amasezerano ya Arusha mu kubaka igihugu arongoye hanyuma agatahukana abafise ubushobozi bakamufasha kubaka igihugu cubakiye ku mategeko n'ubunyene dutega amatwi Frederic bamvuga inyumvira
inzira jawe ngo namurangira nuko mu byukuri yo kwisonga y'amasezerano ya Arusha hanyuma akaraba abarundi yo bari hose mu gihugu n'ahandi abafise ubushobozi akabazana maze bakemeranya ingene igihugu cubakirwa ku mategeko imigambwe gakora amashirahamwe igenga gakora amaradiyo yubaka kuvuga ibitagenda neza gakora gutyo neza bafite ko tunatera imbere nayo handi gushika ubu ndavuga nti ni ibintu bisa n'inyuma ko ari byiza ariko winjiye hagati urabona ko hari ibintu bitagenda neza kuko ntanzira irafatwa nyayo yerekana ko byukuri tugiye kuva kuri systeme ya mbere tugiye kwinjira muri systeme nshasha y'abarundi atari systeme y'umugambwe
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi 3 akaburungu inzamba akaburungu org
turabana ya makuru twabateguye mu gisata cha politike umugwi w'igihugu jedwe amatora seni ngo waratanguye kwiyumvira ku ntererano yabo mwishigwaho y'ibyirizwa rizogenga amatora mu mwaka wa 2025 ndetse nayo mu mwaka wa 2027 byashikirijwe kuri uyu wa mbere n'umukuru wo mu guseni Pierre Claver Kazise akamenyesha ko iryo bwirizwa rizokwisunga hanini itegeko rishasha rishinga uburere bugize Burundi twumvirize Pierre Claver Kazise akaba ari umukuru w'umugujejwe amatora seni
bwa mbere igikorwa cya mbere nyamukuru hari ugutegura intererano yo mu biseni mu gutegura idirizwa rizogenga amatora y'imirike murabizi mwese amatora ya magengwa n'amategeko mu gihe cy'imbere yayo nihayo mategeko ajaho canke agasubirwamo seni rero nk'umugwi washize mu ngiro ibwirizwa rigenga amatora ryo muri Rusama 2019 twarabonye ibitworohera gushyira mu ngiro be n'ibitoroshe icyo ni cya mbere muri bwa kandi yuko habaye isuzuma inyuma y'amatora ya 2020 isuzuma ryahuriyemo n'abegwa n'amatora bose maze bagashikiriza uko babona byagenze hamwe n'ivyo babona byo hinduka icyo ni cya kabiri akaba ni cya gatatu rero nacyo ni murakizi ni ribwirizwa rishasha nimero 1 akarongo 5 cyo kwa 16 ntwarande umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu riheruka gutorwa riringaniza busha intara amakomine abazone imitumba n'ikartiye. Ibiri muri iryo bwirizwa bitegerezwa kwisungwa mu gushyiraho iryo bwirizwa rishasha rizogeka amatora. Ibyo byose tubishyize hamwe rero ibikeneye guhinyanyurwa bice bimenyekana. Ibyo rero muri kino gihe twaravyegeranije turiko turabihanahana kivyumviro kugira tubishyire mu nteguro tuzotanga ku babijejwe, hanyuma muri vyo hazobonekemwo ibizoshigwa mu ibwirizwa rizogenga amatora ari imbere. Hari ikindi cya kabiri ni ukumenya ibibanza abenegihugu bazokwiyandikishirizamwo ngo baje mu matora yimirije be naho bazotorera. Niki niko kwa catanguye kandi kizobandanya mu bice bikurikirana bitandukanye. Iki gikorwa naco nyene gitegerezwa kwisunga iri bwirizwa rishasha tumaze kuvuga ryasubiyemo iringanizwa ry'igihugu kuva mu ntara gushika ku mitumba na karitsiye.
Nayo mu gisata c'ubutunzi leta ngo yari ikwiye gutanga icegeranyo c'ivyavuye mu gikorwa co guhinduza inoti za bitanu n'iz'ibihumbi icumi cari kimaze iminsi kiriko kirabera mu Burundi. Ibyo bishyikirizwa n'ishyirahamwe Parsem ku bwa Faustin Ndikumana arongoye iryo shyirahamwe. Leta ni banki nkuru y'igihugu BRB byari bikwiye kubwira abanyagihugu ico leta yungutse no kumenyesha Abarundi abakekwa ko ubusuma ko hari abamaze kumenyekana, na cyane cyane ko hariho abo casizemwo imvune bahahombeye kubera kutamenya no kubera tategeko rihari ribuza kubika amafaranga mu nzu. Faustin Ndikumana arongoye ishyirahamwe Parsem.
Mw'ishyirahamwe Parsem twagomba dusaba banki nkuru y'igihugu canke leta gushikiriza icegeranyo Abarundi c'ivyavuyemwo n'akamaro vyagize, batubwire neza ico bunabungutse imbara abo basuma bashaka gufatwa bone butubeje kuba babonye. Turabona ico gikorwa hari abo casizemwo imvune kuko mu gihe kubika amahera canke kutawufise konti muri banki ata amategeko yabihana, kandi mu muco w'Abarundi cyari tumenyereye yuko cyahora bikorwa, kandi tuzi yuko n'amaserivisi y'amabanki bamwe bamwe bayinuba batavuga yuko ari karabanyarukiriza. Urumva nk'umuntu yoba yarifitiye miliyoni mirongo ibiri muhira cumi na zitanu mirongo itatu hama ntarenze cumi kushira kuri konti, ayo mafaranga ashobora kuba yarabiri yakuya hari miliyoni cumi ku muntu yidandazagira ukunuku nuku agaca bimfa gusa. Urumva hari abantu benshi imvune izoba ibaye niniya kubera ahora abikora ku munsi ku munsi agira gute, ari nk'abantu baranguri nk'abagiriki kumbura banki atabigira ugasanga zagenda gutyo. Hanyuma ikimihungabana by'ibikorwa by'urudandazwa no kurihanira abantu byaruhije abantu ino ndwi yose, urudandazwa rugahagarara abantu bakirwa batadandaje. Hari umwanya abantu bataye baja gutonda bagikivyo bari bateguye byose bakabita baja kwirwa batonze bahinduza amarayira gute. Iyi ndwi yose rero bujya riruhishije abantu, tutibagiye rero agaciro k'izo noti twa leta ya komanzi. Izo noti leta ya komanzi zatwaye amadovize y'igihugu muzi n'ibindi tuya Kenya, kandi dusubirije inoti zari zikomeye kuko rero banavuga yuko atawurenze miliyoni icumi ni ukuvuga yuko hari amera ashobora kuba yaragumye mu mazu y'abantu ngira zoca turigwa, kandi zari inoti zikomeye. Urumva rero agahombo kahabaye cyo bitakuye yoba yarihaye ni ukuraba rero twungutse akamya tuti mbona abantu twabaye uko bayanyuruje bagize gute babonetse haraze kuri konte. Hari ikindi no kumenya ati none twumva kw'ico gihugu kiba kigira kivuge yuko guhada abanye ubitunga ry'igihugu bona ifa yuko ko birangiye hibambewe nta na kimwe kiraba kuko haro n'abatwaye mu bindi kandi ntibera.
Turabandanya amakuru twabateguriye kuri inkuru iciye ku masonga. Abagabo babiri harimwo uwuzwi ku mazina ya Julia Sendandari aba ku mutumba Mageni muri zone Rugari muri komine Ntara Muyinga baruminwe inyamirama biguhera kuri wa 18 Ruheshi bakagizwa kwica ku munsi w'Imana imboga imwe muzari zatorotse uruhongore rw'ibikoko rwa Ruvubu nkuko amakuru ava mu ntwaro ngaho Imageni abimenyesha. Aya makuru yemeza ko ku munsi wa gatandatu imbogo zine zatorotse uruhongore kama rw'ibikoko mu Ruvubu hanyuma zitatu muri zo abajeje gucungera ubwo ruhongore barashobora kuzisubiza mu ruhongore imwe nayo inyegeza mu ishamba ririmwo ibidenderi by'amazi abajeje gucungera ubwo ruhongore n'abajeje intwaro bamaze gutahuka ngo niho hari umugwi w'inkozi z'ikibi waca wiyunga yobora iyo mbogo werekeza mu gihugu kibanyi cya Tanzania baca bayicirayo amatohoza agitangura haciye hagarikwa Ndandari Julius mu kigo kijejwe ibidukikije OBP bagatera akama abanyagihugu kugira uruhara ruboneka mu gukingira ibikoko biri mu ruhongore kama rwa Ruvubu ngo kuko ari itunga ry'igihugu. Mu makuru y'inkino umugwi inserukira gihugu wa basketball yuri muri Tanzania uriko uravyifatamo neza gushika ubu ukaba maze gutsinda inkino zose zahuje n'imigwi muri Sudani y'ubumanuko muri Tanzania be na Eritrea. Urukino rukomeye rusigaye ruzobahuza n'igihugu cy'u Rwanda muri volleyball naho hasozerewe umwaka w'inkino w'ibihumbi 2022 ushirumbi 2023 kakaba kabaye akajyo gushikiriza ubushimwe butandukanye abakinyi bigenje neza. Inkuru ya mugenzi wacu Alexandre Niyungeko.
Muri basketball Burundi bwirahiye kuri uno munsi mu rwi wa Eritrea ku manota 73 kuri 68 ejo ku munsi w'Imana naho Burundi bwari bwatsinze Tanzania amanota 77 kuri 63 ni mu gihe ku munsi wa gatandatu naho Burundi bwatsinze Sudani y'ubumanuko amanota 57 kuri 42. Urukino rukomeye Burundi busigaje ruzobuhuza n'u Rwanda hakaba ari ku munsi wa gatatu. Mumenya ko ahanini abakinnyi bagize umurwi userukira gihugu muri basketball bavuye ahanini mu murwi w'urunani ufise abakinyi indwi kuri 12 batowe hamwe n'umumenyereza Aaron Kagabo. Kuri w'Imana niho mwishira hamwe ry'umupira w'amaboko volleyball y'i Bujumbura hasozerwa umwaka w'inkino w'ibihumbi 2022 ushiriwe ibihumbi 2023. Mu bagabo umurwi wa Rukinzo niwo watahukanye igikombe cy'ihiganwa ryatunganijwe n'iryo shyirahamwe. Rukinzo ikaba yatsinze Amikare amaseta 3-1 icitahuka n'ico gikombe. Mu bigeme igikombe catahukanywe na Gender Light Club yatsinze Muzinga iseti 3-2. Imirwi ya Rukinzo mu bagabo na Muzinga mu bigeme niyo yaronse ibikombe vy'imirwi yigejeje neza mu mwaka w'ibihumbi 2022 ushire w'ibihumbi 2023 nayo abakinyi bigejeje neza kurusha abandi mu ihiganwa bakaba bahawe ubushimwe. Nabo nyene abo nabo ni Pamela wa GLC mu bigeme na Bur Omar wa Rukinzo bahawe ubushimwe bw'abakinyi bakinye neza kurusha abandi abo bita ba MVP. Ikindi baciye bamenyesha ni ukwiganwa ku rwego rw'igihugu rizoca ritangura mu mpera z'indwi. Mu rukino rwa Jido naho umurundikazi Kanyamuneza Signorini yaraye atahukanye ikibanza cya kabiri hari mu nkino zo ku mugabane wa Afrika kuyigeme batarenza ibiro 48 inkino zabereye i Abidjan muri Côte d'Ivoire.
Alexandre Niyungeko urakoze n'ingazusozerera ano makuru twariko turabashikiriza mwakoze mwebwe mwese mwaduteze yompi na butaha.